Twashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri komite twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abanyuganda mu karere ka Kisoro muratwumva Tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. No muri Kenya muratwumva Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Ninahazwe. Raila Odinga yasi ivyavuye mu matora ya president muri Kenya asanga William Samuel Ruto atamaje amurushije nkuko mu rugutangaza amatora muri ico gihugu uvyemetsa.
No bizwa mu France mu probabilité y'imvururu ni nke cyane ufatiye ko hari impande nyinshi zifise impamvu zitaba zikora imvururu.
Uni Jean Bosco kubgayo no murundi akurikirana politika ari ku murwa mukuru wa Nairobi avuga ko nubwo Raila Odinga yansa amatora atamvururu yibaza ko zizoba muri Kenya turabigaruka ko handi hato. Liberia yataye muri Lyompi abantu batatu babategetsi leta zunze ubumwe za Amerika yagiriza ruswa naho umwe bwa Buraya ubwiye kongereza imigambi yo kongereza ifashanya amafaranga agenewe inteko zo muri Afrika ziri muri Mozambique. Idonido ni mukanya. Amakuru yacu tuyatangurana na Eugenie Mukankusa agiye kutubwira ivya Raila Odinga yansi vyavuye amatora ya president muri Kenya.
Umuyobozi utavuga rumwe n'umutegetsi muri Kenya, Raila Odinga, yavuze ko amajwi yavuye mu itora rya president ryo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 8 nta gaciro afite imbere y'amategeko. Komisiyo y'amatora kuri uyu wa mbere yari yatangaje ko William Ruto ari watsinze ayo matora. Odinga avuga ko demokarasi ya Kenya yugarijwe n'ibibazo mu rwego rw'amategeko ku gihe kirekire. Ni nyuma yuko bitangajwe ko yatsinzwe muri iryo tora. Ibya mbere Odinga avuze ku majwi yavuye mu itora bije mu gihe gito nyuma yuko abakomiseri 4 muri 7 bitora bavuze ko bagihagaze ku cyemezo cyabo cyo ku munsi umwe mbere yaho cyo kwanga amajwi yavuye mu itora rya perezida, aho bavuze ko iteranywa ry'amajwi ya nyuma ryari ritwikiriwe n'igihu. Odinga wagerageje ku nshuro ya 5 kugera ku mwanya wa perezida yabwiye abanyamakuru ati uko tubibona imibare yatangajwe n'umuyobozi wa komisiyo y'amatora Wafula Chebukati twasanze atemewe n'amategeko agomba guseswa n'urukiko. Ati ibyo twabonye ejo nagahoma munwa reka ntihagire ufata ubutabera mu biganza bye. Chebukati yatangaje ko vice perezida uri hubu William Ruto ari watsinze ku wa mbere na 50.49% by'amajwi atsinze Odinga wagize 48.5%. Iminota mike mbere yaho uwari wungirije Chebukati Juliana Cherera yari yabwiye itangazamakuru ahandi babonaniye ko we n'abandi bakomiseri batatu bitandukanyije n'amajwi yavuye mu itora. Itsinda ryavuganye na Cherera kuri uyu wa kabiri yaribwiye ko amajwi yatumye Ruto aza imbere gato mu ntsinzi yari mikosa kandi ashinja Chebukati kuba yarabasumbije ijwi mu bibazo byabo ku majwi ya nyuma yateranyijwe. Cyakora yavuze ko amatora yakozwe mu nzira iboneye. Chebukati n'abo bakomiseri 4 ntibasubije ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ubwo bari basabwe kugira icyo bavuga. Mu ijambo rye Odinga yasabye abambari be kubumbatira umutuzo bakubaha itegeko aho kurifata mu biganza byabo.
Ejo ni Mukankusi nkuru dushikiriye unyene muri studio. Nuko igipolisi muri Kenya kimaze gutangaza ko catoye ikiziga cumwe mu bategetsi mu biro bijejwe amatora muri Kenya. Ino nkuru turaza kuyirambura makuru yacu ari imbere mu vyerekeye Kenya mu ntango y'amakuru yacu mu karere. Turaza kurikibitira yo kugira ngo umenyeshe amakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru atubwira icuka uko ciriwe kuri no mugoroba. Ariko mu kurinda reka ejo ni yongera dushikane muri Liberia ahi gihugu cahagaritse abayobozi batatu leta zunze ubumwe za Amerika zagiriza ruswa.
Perezida wa Liberia George Weah kuri wa kabiri yahagaritse abayobozi muri guverinoma bazira gushinjwa ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo wa leta. Uko ari batatu bashyizwe mu majwi na leta zunze ubumwe za Amerika. Ibyo bihano birareba Nathaniel McGill umuyobozi mukuru mu biro bya Perezida Weah, umushinjacyaha mukuru wa Liberia Simon Serenius Cephas na Bill Tweway umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ibyambu nk'uko umuyobozi mukuru ushinzwe ikigega cya Amerika yabivuze ejo kwa mbere. Yavuze ko mu byo abo batatu bavugwaho mu ruhare mu bijyanye na ruswa harimo kwigarurira imitungo ya leta, gufata imitungo bwite mu nyungu zabo cyangwa kwakira bitugukwaha. Perezida Weah yavuze mu itangazo ko yasuzumye ibyo abayobozi bavugwaho abifata nk'indengakamere kandi ko yahise abahagarika ku mirimo bityo bakazabasha gukorwaho iperereza. Imirimo yabo izakomezwa n'abari babungirije. ibiro ntaramakuru Reuters dukesha iyi nkuru ntiyabashije guhita bibona abayobozi batatu ngo bagire icyo babivugaho.
Ijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru agezeho ijyanye no ku isi. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya ufise umugambi wo kongereza imfashanyo y'amafaranga agenewe inteko zo muri Afurika ziri Mozambique. Ivyino mfashanyo turabaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ikibazo cy'umwuka utanga inguvu mu karere k'Uburaya catewe n'ingwano muri Kenya catumye ako karere karondera uwo mwuka mu buraruko bwa Mozambique. Rwego rujejwe imigenderanire bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya rwasavye ko uwo muryango woha ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afurika mu bumanuko SADC mu mfunyapfunyo miliyoni 15 n'ibihumbi 500 y'amadora mu mwaka w'2024. Umuvugizi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya yemeje ko iyindi mfashanyo y'amafaranga agenewe ishyirahamwe SADC yashikirijwe, yamara nta birengaho yatangaje kubera amareta y'ibihugu bigize uwo muryango akiriko arabiganira. Umutegetsi w'ishyirahamwe SADC yemeje ko basavye imfashanyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya, yamara ko ibihugu bigize SADC bizobandanya gutanga amafaranga agenewe gufasha ibikorwa by'inteko zavyo zarungitswe muri Mozambique. Uwo muryango ufasha iyo ngingo mu gihe uri kurondera guhangana n'igihagararo c'Uburusiya n'Ubushinwa itera ciyongera muri Mozambique. Mozambique ihanganye n'abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamu zikorana na leta ya kiisilamu mu ntara ya Cabo Delgado itunze umwuka utanga inguvu iri mu buraruko bw'igihugu kuva mu mwaka w'2017. Umuryango w'ubumwe bw'Uburaya ufise impungenge ko hamwe ibihugu vyarungitse abasirikare muri Mozambique gufasha kugwanya intagondwa z'abayisilamu bitoronswe imfashanyo y'amafaranga, izo ntagondwa zishobora gusubira kwigarurira uburaruko bwa Mozambique.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, barakoze bagenzi bacu Ejoni Mukankusi na Fidel Niyongabo kuri amakuru yaheje kudushikiriza agezeho ijyanye no ku isi. Ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu ukom. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari aho tuza kwibanda ku matora yo muri Kenya n'ivyavuyemo. Mwavyumvise Raila Odinga yanse ivyavuye mu matora. Raila Odinga yavuze yuko ari utunenge twinshi twibonekeje mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye igenekerezo rya 9 uku kwezi turimwo. Umurwi utunganya amatora muri Kenya ejo wari watangaje ko William Ruto yarasanzwe yicegera cha president wa Kenya ariwe ari imbere mu majwi bafise yaronse nk'uko umurwi ubivuga ibice 50 n'uduce 5 ukwijana, mu gihe Raila Odinga bahiganwa we yari muri 80 n'uduce turenga ko kwijana. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru kugira ngo ashobore kutubwira uko ivyayo matora biriko biragenda. Ariko mukurindira maze kuvugisha umusesanguzi akurikiranirana hagufi politique ya Kenya ari Nairobi muri Kenya, ari we Bosco Kubwayo. Ndamubaza uko yakiriye ijambo ahanini ryavuzwe na Raila Odinga aho yahamagariye abanywanyi biwe kutagira ico bakora ahubwo bakarindira aho ubutungane buzoshira.
Yavuze ko uko amatora yagenze ejo atavyemera, avuga ko uyu Chebukati atwa kanama kagerwa amatora ibyo yakoze ari nko gufata ntaga ibwirizwa shingiro rya Kenya, ariko yabwiye abantu ati mugume mutekanye tuzokoresha inzira zose duhabwa n'amategeko kugira ngo dushobore kugaruza ibyo twebwe tuvuga ko twanyazwe. Najyakiye neza rero iryo jambo, kandi ndavuga ko n'abanyakenya uko ndabibona aho merereye baryakiriye neza, kuko biratandukanye n'ibindi twagiye tubona mu bindi bihe. Iyo bataja kuryakira neza ubu ndaza amabarabara nayo bintaba ari karahika, ariko kugeza ubu uko tubibona haratekanye.
Ukuba William Ruto mu gutunganya amatora waravuze yuko yatsinze ayo matora, hanyuma Odinga nawe yarashigikiwe na Uhuru Kenyatta, uwo murwi ukavuga ko amatora atayatsinze, uwo murwi nyene bamwe bakivanamwe abandi bakagumamwo, naho hava yibaza ati leta ishobora kuba ifise ikiganza muri uriya murwi.
Ugiye kubiraba Diane, aba banyapolitike burya bashasha baguma bagaruka mu bihe bya Kenya. Twibukanye ko muri 2000 n'indwi igihe hadutse ureka, niyo amatora abaye n'indwi ureka, abaguma bafata ko referanse cyane bavuga kivyabaye muri 2007 n'izogaruka twibuke yuko uyu Raila Odinga yaragiye amamaje aberewe vice president na Naruto bari bari kumwe abuno munsi bariko barahiganwa yeho abari ko bi ababatsinze bagatangazwa yari Uhuru hamwe na Kibaki bise bizanye imvururu bituma haba ubwicanyi bwinshi rero uno munsi naho ugiye kuraba Uhuru ashigikiye Raila Odinga kandi bava mu bwoko ubutandukanye ubu bwoko bw'abakikuru ugiye gukurikirana neza muri iki gihugu cya Kenya nibo bagiye batwara igihugu umwanya muremure kandi ugiye kuraba nibo haba hafise ubutunzi mu bijyanye n'urucuruzwa eka muri domene zose z'igihugu kandi ni nabo benshi muri iki gihugu cya Kenya urebye kuraba biyamamaje nabo uyu Raila yari afise ikigaciwe Madakarua ni umukikuyu uyu Ruto nawe yiyamamaje afite ikigaciwe w'umukikuyu bivuga ko abakikuyu nani hamwe batakariza uyu munsi Raila atsinze barafisemo uruhara wanashaka uyu mudamu Madakarua bibonekana urazi imyaka Raila yari arimo naho yarageze bibonekana naho Uhuru avuga ko yashyigikiye Raila benshi bakunze kubona yuko ahubwo yari umukikuyu uyu mushiki wiwe Madakarua yobandanije atwara iki gihugu ubu naho rero kubona Ruto yatwaye kandi muri Mount Kenya mu bakikuyu niwe bashyigikiye cyane naho nyine abakikuyu ntibahomba ku ruhande rw'abakikuyu nta ntambara n'imwe bashobora kubyura muri iki gihugu
hanyuma
rwabo kwa Raila naho ku ruhande rwabo kwa Raila naho hari ikintu gikomeye gituma uno muntu atantureka nibaza ko gishobora kuboneka byoroshye muri za manda zagiye zirangira aho Raila yahamagaje abantu biwe bagahita baja mu barabara bakagenda kuri Uhuru Park bakagira amanama cyagi uheruka no kurahira yarahizwa muri ya kezi yombo bakakugwa muri iki gihugu yaravuga rimwe abantu bakumva kabiri bagahita baja mu barabara ariko wibuka ikintu yakoze atahurije ko cyane n'abari bamuri inyuma hari ikintu yakoze kirya kintu yakoze kitwa Sheikh Han akaja kwifatanya na Uhuru byabonekanye ko opposition igiye guterana na Muvazi noneho hata habaho ata opposition ihari bari abantu bari bashigikiye Raila uno munsi nta muriro barijanamo cyane kuko barabonye hari n'abari kuvuga ati turitwa tubyarangira twishwe bakagenda bakaramukanya bohobo bakibandaniza n'ubuzima bwabo ikintu gikomeye rero kiboneka yuko uno munsi dufite icyizere ko Afurika bishobora kuba
kwa kire abakunzi b'ijwi Amerika Rukundo Ivo uratwumva
ndabumva n'amahoro
uherereye hehe
muri Kenya mu gisagara cya Eldoret
aho iwabo Naruto wogiye kuvuga ko ari mushasha ariko nivyo mu rugutunganya amategeko amatora wavuze ngirango mukurindira nivyo tuba turafasha byifashe gute rero ngahe wabona Ruto icuka kimeze gute
muri kano kanya tumeze neza turashima Imana n'ukuri ibintu bimeze neza hanyuma mufatiye kubyo nabonye mwari mwatangaje mwandite mu byukuri amatora yarabaye kandi abamugara kerere abamutekano ntangere hanyuma nkuko twari tumaze iminsi turindiriranye igishyika ibiza kuyavamwo ku munsi w'ejo byarabaye baratangaza hanyuma hashoboye gutangazwa uw'abantu benshi bari biteze kuko murabizi turabakinira cyane abantu abanyamakuru buri gihe bagiye baraba hafi batangaza ibitandukanye ariko mu byo bagiye baratangaza n'uno munsi ibyanditswe biragaragaza yuko William Ruto ari imbere cyangwa yari imbere yatsinze amatora kubera ko amaresulta murabizi mwega abanyamakuru niwe mwayatanga cyane ikindi nacyo ni uko William Ruto intsinzi yatangajwe yari yayikoreye ufatiye ku kuntu yagiye ariyamamaza ufatiye ku kuntu abantu bamutoye uretse yuko nabo mu bwoko bwa Raila bwoko Raila asanzwe arimo abenshi bari bicemo imigwi ibiri hariho abari bashyigikiye iruhande rwa Raila Odinga abandi bashyigikiye Ruto ibaze rero kuba hari abantu bo mu bwoko bwa Rayira agiye gutora ruto kandi bakamutora ku bwinshi mu by'ukuri bijya bintu Rayira ari karatangaza twese twumiwe tubibonye kandi ikintu kinatangaje nuko rimwe na rimwe usanga abantu muri politike biragoye kwemera gushyiraho intara ishize ariko mu by'ukuri jyewe ndabivuga nk'umuntu ari muri kino gihugu Rayira yaratsinzwe muri aya matora nuko gusa bigoye kwemera kandi ikindi nacyo
Ive turi kumwe
baje gutangaza neza isaha 12 perezidenti n'inota mikeya ariko ikintu gitangaje umuntu yoca yibaza mbega Rayira nuriya mugore Marita cyanke Rayira n'abandi n'akandi kagwi kiwe buba bari hehe kuko ni nabo bashoboye gutuma amatora cyanke gutangazwa kw'amajwi k'umuntu yabaye perezida biteba cyane ni bimwe mu bintu abantu bose bakomeje kwibaza kugera na kano kanya ubwabo yemera shyiraho intara ikize nk'abanyamakuru cyangwa abandi bantu baba bamushyikira ntibamubwire yemera shyiraho intara ikize kubera ko ari ugutsindwa
urakoze rukundo
kandi niko biri muri kino gihe
urakoze rukundo Eve wavuze ko uri ahakomoka William Ruto ugira umunsi mwiza ngaho
murakoze cyane
namwe muhinga bw'ivyuma barambariye ko Fabrice nawe arindiriye ko tumwakira Fabrice ikaze
murakoze cyane nitwa Imana Fabrice nkuko mubivuze mu byukuri tunejejwe niyo ntsinzi y'uwo umuperezida watowe ariko nanone tukaba dufite ikibazo cy'uko ashaka kuwimvura ndetse baranyuma yaho ntabwo ushaka gutera imvura zikomeye nk'uko byabaye 2007 kaba twagira ngo mudusobanure neza kuko abenshi dufite impungenge kuko bakwisanga bari mu rukiko nk'uko ubushize byagenze murakoze
urakoze cyane ugira umunsi mwiza
yego namwe
kadusubire kwa Bosco Bosco umvise akabazo ka Fabrice ati hari imvururu zishobora kuvyuka ku bwawe
no bivuga mu Faransa ni probabilité y'imvururu ni nke cyane ufatiye ko hari impande nyinshi zifise impamvu zitoba zikora imvururu uno munsi urazi nk'uko hari uwarahejeje kubivuga mu babazi ibibazo yavuze ko hari uruhande rutari buto bwo kwa Rayira rwamuvuyeho ego ntawovuga ko ari benshi mugabo hari abantu bakorana politike nka ba Mudavadi n'abandi barahavuye baja kwifatanya na Ruto nayo nico n'ikimenyetso cy'uko hari abantu benshi uno munsi batoba bakija mu mvururu kuko mu nyuma bajya mu mvururu bagasanga uwo bari bashyigikiye bakora imvururu yahindukiye yagiye kuramukanya n'uwo bagwana ni image ikomeye yabonetse muri Kenya nico bituma nayo nyene yabahamagariye yuko bogira Kenya imwe batakomeye ko Kenya yononekara kubera umuntu umwe kuko wewe avuga yuko ugomba kuzana imvururu ahubwo ari Chebukati ikindi tutakwibagira kwibutsa yavuze ko Chebukati yo yamwise mu cyongereza ko ari dictator ni ukuvuga umuntu atwaza igitugu hanyuma mu gihe Ruto we yamwise umueho yavuze ko ari intwari hanyuma nawe wacikavuga yuko ahubwo intwari ari bajya bane banse kwemera ivyo Chebukati yatangaje urumva ikibazo aho kiri hasigaye yuko sentare na hatato mwe kwa zoja muri sentare yavuze ko azokoresha ibishoboka byose arekurirwa n'amategeko hasigaye ko sentare ariyo ishobora kuzogira icishikirije kandi icishikirije ugerageje kuraba umuntu ashaka kwiteka n'ega sentare igoshikirije
urumva Raila Odinga ni umuruyo nibashe muri Kenya Ruto akaba umunandi ari muri baki kandi ikibazo camoko kiracahari ubiravye mu mibereho ubiravye muri politique bukebuke amajwi menshi bibaza ko nka Ruto yayakesheje abo baki kuyo mu kwiyegereza uwo yari yaratoye ngo amubere vice president zo muri la vice president mu gihe azotsinda amatora canke
niko yaravyifuje Uhuru Kenyatta ko amajwi transise yo yakesha Ruto akayashira ku ruhande rwa Rayira ariko yasanze William Ruto nawe yakinye umupira hakiri kare yaramwitanze kuva amaze kubona kiriya kintu bari ko baratoza kitwa BBI na Rayira burya niho ngenda muvano yavuye bagomba ko haba president afise aba vice president babiri akaba premier minister afise aba vice babiri bo bakabona yuko aba banyapolitike bose bakomakomeye baheza bakaronka ibibanza by'imbere mugabo bakifuza ko Raila ariwe yoheza akabatwara. Rero ruto wewe na bakavuga ati twavuganye yuko twari imyaka 18 ngatwara 10 kuva maze kubibona uwo mukenya uri kurakinwa yaciye yinjira muri Mount Kenya mu gakikuyu atangura kujya gusengera yagatanga amashikanwa mu masengero akazereka kwa umwana wabo ko yakoranye ko akorana n'umuhungu wabo yagiye abafasha n'igihe muri mandi heruka ko urubanza rumaze gucibwa gwa sentare Uhuru Kenyatta byabonekana ko yarushagiye kubiheba ariko amuhinguvu amuguma inyuma gushikaho bafata iyi manda. Rero bari abakikuyu bari baramaze kumenyera cyane Ruto kandi muri kahise naho abakikuyu bari barigishijwe yuko Raila Odinga abaromberwe no muri kahise ukaraba se wa Raila Odinga yabonekana nk'umwanzi w'abakikuyu na Raila bari basanzwe bamufise nk'umuntu ari umwanzi wabo batigeze biyumvamo. Rero kuca Uhuru agomba kudetona ayo majwi mu kanya gatoyi katanganye n'imyaka ibiri n'ibyari byoroshye yari yaramaze kumutangayo icyo kibazo cyahabaye.
Hanyuma none ari nk'ahamwe ubutungane bwa Kenya bwoshira ahashize bane bari mu murwi utunganya amatora muri ico gihugu bukavuga uti amatora asubiyemo ntiyagenze neza bakasubiramwo ni ibintu bibiri William Ruto agatsinda ico kurukira kuri we co bica kuri kazoza ka politique ka Raila Odinga hamica kabiri ni aho Raila Odinga ahubwo yocaza agatsinda ico kurukira kuri politique ya William Ruto co bica kuri wewe
nivyashika rero sentare ikemera yuko koko Ruto ariwe yatsinze nakindi kizaba gisigaye nuko Raila acabandanya akora cha gikogwa asanzwe amazemo ibihe bitari bito cyo kuba umuopoza.
Nuko rero ikiganiro cyose twagiranye na Bosco Kubwayo umuhinga yigenga mu vya politique inairobi muri Kenya murashaka gusanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com muja handitse muri isanga turabisiguye ko twe twabwiye ko tuza kwakura mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru kugira ngo atubwire uko umwuka wifashe inairobi muri Kenya ariko amatelefone ntari ko aradukundira ko ibi kose turakubita inzu ibipfunsi hama turabingene igice cy'imwe ni minota 30 two muronka akatubwira muka uko wifashe mu kurindira team Harris Shimwe mugenzi wacu nawe na aje kutubwira ivyaranze nyamukuru William Samuel Ruto niyo ubutungane bw'emeza azobaye president wa gatanu team mikroni gwawe
William Ruto yavukiye mu giturage cyo mu gace ka Rift Valley mu karere ka Eldoreti mu muryango w'abahinzi n'aborozi aho yaragiraga inka ndetse agafasha n'ababyeyi akazi ko mu mirima y'ibigori n'amashu. Ruto yavutse mu mwaka wa 1966 ubu afite imyaka 55 y'amavuko. Yaramaze imyaka 10 ari vice president wa Kenya. Ejo kuwa mbere nibwo komisiyo y'amatora muri Kenya yatangaje ko Ruto ari ugiye kuyobora Kenya nyuma yuko ari we wari umaze gutangazwa ko yatsinze. Intsinzi yariko ntabwo abo muri iyi komisiyo bayivugaho rumwe kuko hari abanze gushyira umukono ku byatangajwe ko Ruto ari we watsinze. Bavuga ko gutangaza uwatsinze amatora bitaciye mu mucyo. Uwo bari bahanganye muri amatora Raila Odinga yatangaje ko amajwi yibwe bityo ikigita ikibazo gikomeye akumvikanisha ko kizarangirira mu rukiko. Mu gihe William Ruto yiyamazaga yakunze kugaruka ku kibazo cy'urubyiruko rutagira akazi yumvikanisha ko azashyira umuhati mu guteza imbere abakiri bato kuko nawe yavukiye mu muryango ukennye. Ruto yazamutse cyane muri politiki nyuma y'amatora yo muri 2007 yakurikiwe n'impfu nyinshi z'abantu bapfuye nyuma yo gutangaza wari watsinze amatora y'icyo gihe. Icyo gihe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwamushinje ibyaha birimo ibyibasiye inyoko muntu rumushinje ndetse no guteza imvururu icyo gihe zaguyemo abantu bagera ku 200 naho abagera ku 1600 bakavanwa mu byabo. Urubanza rwe rwasheshwe muri 2016 ubwo yari amaze kuba vice president. Icyo gihe leta yabaye nk'ibyitambikamo ibangamira ikusanyamakuru ndetse igira n'uruhare mu byo urukiko rwavuze ko ari ukwivanga kw'abatangabuhamya no kwivanga mu bya politiki. William Ruto yavukiye ahitwa Samput ni mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Eldoret mu karere ka Uasin Gishu. ari wabo ruto yororaga intama n'inka ndetse akajyana n'abana bo mu kigero cyo guhiga inkwavu. Yize amashuri abanza atambara inkweto. Ababyeyi bahuriye mu ruto ni abakristu b'abaprotestanti bakomeye mu idini, aho bamutoje kujya ajya gusenga ndetse akaririmba no muri korali. Abazi ruto mu bwana barimo abaturanye n'abanyeshuri biganaga bavuga ko ruto yatangiye kwerekana akiri muto ko ashobora kuzavamo umuntu ukomeye. Abo banyeshuri bavuga ko iyo mwarimu hari ikibazo yabazaga abandi bose bakakinanirwa, ruto yazaga ari nk'umutabazi wabo. Inshuti za ruto zo mu bwana zavuze ko amaze gukura yatse ababyeyi be agace gato k'isambu yabo ngo ajye agahingamo ibigori. Ruto yageze aho agurisha inkoko yari yoroye kugira ngo abashe kujya yikemura utubazo tw'amafaranga. Iyi nkuru y'ubuzima bugoye yaciyemo niyo yakoresheje yiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'uburyo bwo kumvikanisha ko ari umwe mu Banyakenya bavukiye mu miryango ikennye. Mu mwaka w'1980 William Ruto yagiye kwiga muri kaminuza ya Nairobi yiga ibijyanye n'ibimera, aho inshuti ze nanone zavuze ko zabonaga ari kwibanda cyane ku bintu bijyanye na politiki. Mu mwaka w'1997 yahanganiye na Leban Chesil umwanya wo mu nteko ishinga amategeko mu mujyi wa Eldoret. Uyu Chesil yabaye umunyamategeko akaba n'umuyobozi ukomeye mu ishyaka ryari ku butegetsi bwa Perezida Daniel Arap Moi, ariko Ruto yakoresheje inshuti ze ziramufasha maze yegukana uwo mwanya. William Ruto nubwo yahiriwe ndetse akagera ku cy'umuntu yakwita inzozi, ntabwo yigeze ateza imbere akarere avukamo. Abenshi batuye muri ako karere batunzwe n'ubuhinzi, naho urubyiruko rukabeshwaho cyane no gutwara abagenzi kuri za moto. Abaturage batuye mu gace ruto avukamo bavuga ko yubatse ishuri ndetse agatanga n'inkunga yo kubaka urusengero, ariko ubuzima bwabo bukiri hasi cyane. Bavuga ibi bumvikanisha ko nta mihanda myiza bafite ndetse benshi bagituye mu mazu y'ibyondo adafite n'ubwiherero bwiza. Yubakiye ariko inzu umuryango we ndetse abaha n'uburyo bwo gukoresha amashanyarazi akoreshwa n'imirasire y'izuba. Benshi mu banyeshuri biganye na ruto bemeza ko insinzi ye ikwiye kujyana n'impinduka. Umwe mu banyeshuri biganye yavuze ko yagurishaga inkoko kugira ngo ashobore kugera ku kigero cyabo, bityo bizeye ko hari ikintu azazana cy'impinduka ku buzima bwa benshi.
Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi bimuhumuruka mana.
Shofe, wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emye kwetu ni bugo.
Ndikada.
Ndiye bugo.
Wiki. Ndukumva ko muri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi. Ya pa 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 pa. Shofe, twigende. Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi. Mwite kurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Gloria.
Ijugi Amerika, Washington DC. Mukanya turahana gahindukira ariko imbere kugahana ngende ndabaciriye ku masonga ya nkuru nabemereye y'umwe mu bakozi wo mu rugutegura amatora muri Kenya yatowe ikiziga. Igipolisi cha Kenya rero chatangaje ko chatoye ikiziga cha Daniel Mushoka, umwe mu bari mu rugwi utegura amatora muri Kenya. Polisi ya Kenya ikavuga ko ikiziga cha nyakwigendera Daniel chatoye kiriko ibimenyetso vy'uko yishwe akubaguwe. Ico kiziga chatoye nabungere. Ikiziga cha nyakwigendera w'imyaka 53 catowe mu karere ka Kajiado. Polisi ariko ikavuga ko naho bagitoya ho yoba yiciwe ahandi akaza gutabwa muri ako karere. Ubwicanyi nk'ubu bwarigeze kwibonekeza muri Kenya mu mwaka w'2017 mu matora y'ico gihe. Uwitwa Chris Masando yari mu bakozi biro vy'amatora bijeje kumenyesha amakuru yaragandaguwe, abenshi bakaba bavuze yuko bibateye amakenga. Nuko rero akabari ngo duce tuba turasozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhare bose ngo ategurwe yongere abashikire. Yakoze vy'umwihariko Dieudonné Cubahiro na ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma. Kuri micro yari Diane Ninahazwe ku izina rya bagenzi banje. Ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya muruhanirwa mu vyo murimo vyose. Turaza kongera igihe c'isaha imwe n'iminota 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mu yandi makuru azobagezeho mu karere k'ibiyaga bigari no hirya no hino ku isi. Turaza kubandanya twibanda ku byavuye mu matora ya Kenya ribandanya kuvugwa n'abasesanguzi batandukanye kuri ayo matora. Mukurindira, reka muhe muratera amamwumva ibindi biganiro by'Ijwi rya Amerika.